SBS Radio.
Uburundi buca bukwiza imyaka 59 bwikukiye. SBS mu Kirundi uno munsi yashimye kuvugana n'umwe mu bari bahari igihe Uburundi bwaronka intahe yo kwikukira. Ubu naho turi niyo mushitsi turi kumwe muri iki kiganiro nitwa Jean Paul Amedenizigama, ndi kumwe rero na Antoine Marie Rugerinyange. Gushika ubu hariho benshi baba batazi iryo zina, ariko nkoresheje izina Africa Nova benshi muraza kuritahura cyangwa benshi muraryumva. Ndabahaye ikaze muri iki kiganiro mu kanya turaja mu idonido ry'ibijyanye no kwikukira ku Burundi.
sbs.com.au
Africa Nova rero asanzwe aba muri Canada muri iki gihe, niwe twashoboye gutumira muri iki kiganiro kugira ngo ashobore kutuyagira ibijyanye n'intahe yo kwikukira y'igihugu cy'u Burundi. Mbere icyo gihe yarifatanye yari kiri Rwanda Burundi. Ndabahaye ikaze mu kiganiro bwana Africa Nova.
Mwaramutse neza Monsieur Paul Amede.
Reka imbere yuko tuja mu idonido ry'iki kiganiro duhere kuri iri zina Africa Nova, hari icyo ryo barisana n'ibi bintu byo kwikukira?
Hari icyumviro nkishaka gusa nico nyine uvuze. Jewe mu bisanzwe navutse Burundi bukiri mu bukoloni, hanyuma ntangura amashuri nyine ku buryo mu 1962 igihe Burundi bwikukira, je nari ntangwe nyine amashuri yisumbuye. Iryo zina Africa Nova rero naryihaye maze gukura gato, ko aho hari nko muri za 65 Africa Nova, ariko rishaka kuvuga Africa nshasha, kuko twebwe turi abantu bavutse igihe Burundi bwari bukiri mu bukoloni, hanyuma turabona ukuntu Burundi bwikukiye, hanyuma bidutera kwiyita, bituma twita iryo zina Africa Nova, ko twabona yuko Afrika yamaze kuva mu bukoloni uyimaze kugera mu kindi gihe gishasha, Afrika yigenga yamaze kuronka kwikukira. Aho ni iryo zina ryabo.
Yego, Africa Nova rero birumvikana. U Burundi bwikukira imyaka 59 mwebwe mwari muhari, murashobora kutubwira ingene vyari bimeze hashize canke haize imyaka 59? Murashobora kudutwara ico gihe u Burundi bwaronka intahe yo kwikukira, vyari bimeze gute muri rusange?
Nibuka neza vyatanguranye ngo no nko mu mwaka wa 58, gutyo niho twatangura kuza twumva bavuga ibintu by'amakoperative. Izo koperative zari zazanywe na kwa Gasore, kandi twarumva cyane tukabona nk'abantu batembera ngo muheri wacu bumva bari bavuga ibintu bya politiki, mugabo twari tukira abana twumva ari abantu bakuze nyine bavuga ibintu bya politiki byo kwigaba. Benshi n'iryo jambo ryo kwikukira
ryari bwamenyerewe
bavuga ngo kwigaba.
Mbe ico gihe ntaguciriyemo, mwe mwabahehe canke wabahehe ku butaka bw'u Burundi?
Ico gihe nko mu 58 nyagihe naba mu Gitaramuka, ahitwa mu Gitaramuka. Mu Gitaramuka ni misiyoni, ico gihe yari misiyoni ubisigaye ari komine, muga nyagihe yari misiyoni. Iyo misiyoni ikaba yakurikira hari hakiri muri Vicaria Ngozi y'Ingozi, kuko nyagihe babyita Vicaria, ntiyari bwabe diyoseze. Gitaramuka yakukira Ikarusi.
Yego, muri iyo myaka 59 rero ivyo vyo kwikukira vyaje gute? Bariko baravuga ngo kwigaba, umutangiye kumva politike hirya no hino mu babanyi canke mu bantu bakuze bariko baravuga kwigaba, vyaje kugenda gute canke vyaje gushikirwa gute? Nayahe masanamu ubufise mu mutwe y'ingene vyagenze?
amasanamu mfise nuko ari abantu bakunda kugenda bagenda abantu tutari tunazi ariko kenshi wasanga ari abantu bita abayevuriwe abayevuriwe bari abantu babarize abantu bari bize bakora bafise ubuzi nko muri leta canke ubuzi nyene wabona ko ari abantu bari bamaze kuba abasirimu nk'abarimu canke nk'abagronome babita abayevuriwe muri ico gihe c'abazungu abo rero nibo bakunda gutembera na cane cane bakunda gutemberera abandi bayevuriwe nka papa yari umwarimu nawe nyene yari umuyevuriwe
namwe kubera ko mwari ko muriga rero mwari ko muragana mu nzira y'uko babayevuriwe
sesa twabona baraza ukabona hari nk'umuntu aje kuturamutsa muhira agasaba indaro aje kuturamutsa washaka tutanamuzi mugabo kandi akanaha bakamuraza akarara muri ico gihe rero yaba ari muhira ugasanga twe tukira abana twarumviriza nyine turi ngaho tugasanga bari ariko arabwira papa na mama ababwiranye n'ibintu bya politike ukuntu ubu bashaka kwikura mu maboko y'abazungu bashaka ko Uburundi busubira bukikukira bugatwagwa na bene bwo bugatwagwa n'abarundi hanyuma abazungu bakagenda bagasubira iwabo bakava maze igihugu gifatwa n'abarundi bwabo ico gihe rero wasanga abakunda kwatembera nko kunyari narinda kubwiye arabayevoluwe yaraza nk'uwo munsi akara y'iwacu akarara konsiyantiza ababwira nyene ashaka nyene ko aronka nk'abantu bavyumva kumwe canke abantu bamushigikira hanyuma bukeye akagenda ukaza kumva ngo yagiye ahandi yagiye nyimusenye canke yagiye ahandi kandi urabona ntiyari umuntu umwe nk'uwo munsi haraza umwe hanyuma haca nk'indwi canke nk'indwi zibiri ukabona uwundi kandi araje nawe aje azanye ivyiwe
ivyo bivuga ko ivyo vyari bikorwa vyakogwa ntivyari bikorwa vyemewe vyumvikana ko vyari bikorwa vyakogwa rwihishwa abantu abazungu canke abandi bantu bari mu ntwaro kugira ntibabimenye kurumva ko baza mu ijoro bakarara barabaganirira si bikorwa vyakoreka ku mugaragaro
oya ntivyakoreye nyagihe ntivyakogwa ku mugaragaro vyari bikiri rwihishwa mugabo mu nyuma byaratinze birasohoka kuko mu nyuma niho abo nyene wasanga batembera mu bantu niho baciye bashinga imigambwe yabo imigambwe rero imaze gushingwa hari imigambwe ibiri cyane cyane yari ikomeye nyagihe wari umugambwe wa kwa Gasore na Mirerekano hakaba n'uwundi mugambwe wa Ntidendereza na Birori ko mu nyuma papa yaravuye mu gitaramo katwarimutse mu mwaka wa 1960 twarimutse tuva mu gitaramo katugenda ahitwa igisha ni hagati y'ingozi ni Musenyi niwe yagiye kwigisha ko papa yari umwari
rero dusubiye kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi 1962 igitondo c'uwo munsi na cane cane twibanze kuri uwo munsi nyene w'iyo tariki ya mbere ni igiki woba wibuka cabaye ku buryo uvuga uti ukwikukira ndibuka n'uko byagenze ndibuka gwa Gasore kumbure avuga ibindi ubuka mu gitondo twazindutse ari uku ni igiki isanamu y'uwo munsi y'itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi
deja itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi gwa Gasore ntiyarakiriho yari yaramaze kwitaba Imana kuko twe twagiye kuronka Uburundi bwagiye kuronka independence gwa Gasore atakiriho ndibuka ko n'abafurayi n'ahari abazungu byarababaje cyane barasomesha n'imisa turagenda turaririmba mu misa nyine ubona tubabaye rwose abantu benshi bababaye cyane kandi dutinya yuko hashobora n'ukwaduka ingwano abantu benshi n'abo bazungu warabonye nako batinya mu byo bavuga byose baravuga nyine yuko batinya ko hava haba ingwano mugabo nta ngwano yabaye kuko umwami mwambutsa wa kane niwe yatwara uburundi ico gihe yaciye ahumuriza abantu sibagwa abasore radio aguma ivuga tukumviriza amakuru nyagiye yari radio usumbura mwambutsa yaciye apfuga ijambo disikuru yo guhumuriza abantu nico gituma ico gihe rero iyo ngwano abantu bose batinya kwihabiba ntihigeze iba abantu bagumye batekanye kuko mu bisanzwe iyo mwambutsa atavuga ijambo uzi urabye neza ukuntu abakorona bari bakaze mu bintu by'amapropagande mu kuntu ukuntu basanga bari mobilize ukuntu basanga batise n'abajene bitabaje abajeneri nyagihe jeunesse nationaliste kwa gasore basanga ari abantu bari mobilize cyane abantu bari bakaze cyane ku buryo yataba nyine umwami mwambutsa yaciye ahumuriza abantu ingwano yari kuba byanse bikunze yari kuba kuko kwa gasore yari umuntu akunzwe cyane bimwe umuntu adashobora kwibaza
inyuma y'urupfu rwa gasore rero ukwikukirana ibintu uko uwo munsi wagenze abazungu barabyutse baratanga yaba kuri bamirirekano n'abandi bari bahari atakibazo byo byaragenze gute kuri uwo munsi
uwo munsi genda wibuka cyane kuko n'umunsi n'iwacu muri famiye mu muryango wacu n'umunsi twibukira ko cyane kuko twimutse le 30 juin ni ukuvuga uwo munsi nyine mu gitaramo ka twiyensitaye muri iyo nzu yacu papa yari yubatse niwo munsi wa mbere twayinjiramo niwo munsi rero twayinjiramo hanyuma bukeye mu gitondo niho Uburundi bwaronka independence. Twebwe rero twabikurikira mu radio mugabo turi muhira muri iyo nzu donc en fait independence yacu y'Uburundi muri famille yacu muri famille yanje jewe n'abana bari bamaze kuvuka icuye tuyibuka iyo independence yuko ari nawo munsi natwe twinjiye mu nzu yacu mu bisanzwe twe twaba mu nzu z'abarimu zari inzu za misiyoni ntabwo zari inzu zacu urumva mugabo icyo gihe papa yari yamaze kubaka inzu twaronse independence umunsi twimuka twinjira mu nzu yacu natwe twagiye rero tubikurikira mu iradiyo byose twabikurikira mu iradiyo ukuntu bagira bavuga amadiskuru amajambo nyine yo kwikukira n'indirimbo nyinshi za iprona kuko abaprona bari bafise amagroupe Bujumbura no mu ma province ndibuka ko n'ingozi hariho groupe ikomeye yavuza umuziki n'amakordeo izo ndirimbo rero bari baramaze kuzifata ku iradiyo nizo zaguma zica kuri radio Burundi nyene zirimba independence zirimba rwagasore kunyagiye urabona niwe mugambwe wari watsinze kandi niwe mugambwe wasaba independence washaka independence kuko imigambwe yindi cancane nko mugambwe wa PDC bo bavuga yuko ngo Burundi ngo ni bwari bwagire kuronka independence ngo ni bwari bwagire kwikukira ngo ni twari bwaronke ngo abarundi bajijutse bashobora gusubirira abazungu ngo batware igihugu neza gitere imbere ariko rwagasore we na bagenzi we bo bavuga bati iby'abazungu ntabyo dushaka twe dushaka independence kandi aho pronitsindiye umugambi wa umugambwe prona wa mbere kwari cyane cyane kugira turonye ukwikukira turonye independence
ndabashimiye cyane bwana Afrika Nova muri kiganiro
urakoze nawe kuba umpaye akanya kugira ngo tube turiganira
yari SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amede naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki tukaba rero twifurije abarundi aho bari hose umunsi mwiza wo kwikurikira aho baherereye mu bihugu bitandukanye. Bye bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi arigo sbs.com/au/radio app.